Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 7 y'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Imbere ko bashikiriza ikiganiro muri sangareka tubaciye ku mayange yamwe mu makuru avugwa ku Burundi no ku Rwanda. Leta z'umuzi Amerika zongeye gushyira mu ngiro ingingo zafatiye Burundi kubera umutekano muke ubandanya kuharangwa ushobora no kugiramira umutekano w'Abanyamerika. Ido ni ido y'inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bwimana.
Leta zunze ubumwe za Amerika zongereje ikiringo cy'umwaka umwe itegeko rya perezida wa Amerika rishyira igihugu mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye. Leta zunze za Amerika zivuga ko ivyo byatewe n'umutekano muke mu Burundi waranzwe n'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi arimwo ihohoterwa rifatiye ku mvo za politike. Uyo mutekano muke hamwe n'ubwo bundi bugizi bwa nabi byarabangamiye amahoro n'umutekano mu Burundi hamwe no mu karere buherereyemo, niko iryo tegeko ibandanya rivuga. Mu itegeko rya perezida ryo kuri uyu wa mbere itariki ya gatandatu ukwezi kwa 11 Amerika ivuga kukuntu iravye ukuntu ibintu byifashe mu Burundi muri iki gihe bibangamiye umutekano w'igihugu hamwe na politike mpuzamakungu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'iyo mvo ingingo Amerika yafashe kwa migavye yatangujwe kuja mu ngiro mu kwezi kwa 11 umwaka w'2015 mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke mu Burundi bigiye kugumizwaho inyuma y'itariki ya 22 y'ukwezi kwa 11 turimwo uyu mwaka w'2017 mu kindi gihiringo cy'umwaka umwe. Perezida wa Amerika arangiza avuga kwiri tegeko rya perezida rigiye gutangazwa mu gitabo cy'ububiko bw'igihugu kandi ryarungikiwe Kongere ya Amerika.
Urakoze Aloise. Ku Rwanda naho sentare nkuru yasibije urubanza rwungurujwe rwabo mu muryango wa Rwigara baburana ku ngingo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Impamvu yo gusibisha urubanza zifatiye ku kuba umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buhari Diane Shima Rwigara atari yaserukiwe n'umushikizo w'amanza muburanira, eka na nyina wiwe Adeline Rwigara akaba arwaye. Ubutungane bw'u Rwanda barega ibyaha byo guteza umudugararo mu banyagihugu bakavuga ko bishingiye kuri politiki. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiriwusa ari i Kigali mu Rwanda.
Diane Rwigara yagejejwe ku rukiko rukuru ari mu modoka ya gereza ifite ibirahuri byijimye. Yayisohotsemo akikijwe n'abacungagereza babiri b'abagore, umwe ibumoso undi iburyo, umukuru wabo abari imbere n'undi wari inyuma n'imbunda. Yari mu ikanzu ndende y'iroza iranga abagororwa bafunzwe atari mu mapingu n'isakoshi y'umukara ku rutugu. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda aragaragara mu isura y'umuntu ukeye kandi usa n'utarahungabanijwe n'imibereho y'uburoko. Mu rukiko yagaragaye atunganiwe mu mategeko na Maitre Pierre Celestin Buhuru, kandi nyina umubyara nawe ntiyagaragaye mu rukiko ku buryo Maitre Gatera Gashaba na wunganira Adeline Rwigara yisanze ari wenyine mu rukiko. Aha mu rukiko Diane Rwigara yakunze kugaragara mu biganiro na Maitre Gatera Gashaba na kandi atishama akamwenyura. Umwari Diane Shima Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru k'ubushinjacyaha butabahaye ihamagaza rubanzi bategeka kwitabira iburanisha ry'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yavuze ko we na nyina umubyara Adeline Rwigara bahawe urutonde rw'abazaburana kuri uyu munsi, gusa kandi ko Maitre Buhuru umwunganira yarafite izindi manza. Maitre Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko yunganira nawe ari uko byagenze kandi ko impamvu yatumye atitabira iburanisha ari uko arwaye. Urukiko rwari rufite ibaruwa rwahaye ubushinjacyaha uregwa yanditse ikubiyemo iby'uburwayi bwe asaba ko Maitre Gashabana yamwunganira adahari. Hahise havuka impaka zitamaze igihe kirekire ku baburanyi bombi. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Mukunzi na mugenzi we Bwana Faustin Nkusu navugira uru rwego babwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko kuba baramenyesheje abarega umunsi w'iburanisha bihagije. Bavuze ko ihamagaza rubanza itaba ngombwa ku manza ziburanishwa ku ingingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, basobanura ko byaba ngombwa bibaye ari urubanza mu mizi. Mu nyungu z'ubutabera umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika urubanza. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Mukigani yachacho muisa na chumusi, tulagaruka kumakue tanga ajwe kumusi wa mungu, nizumwa idasandwe umunyamanga bukuru isha mwenhuza makungu kurundi, Michel Kafando, avuga kuigani ilo wigie usuhira gutunga ko. Ayo makuru wa tanga ajwe mugihe, ava kuikila na inhuruza ilike burundi, baliba tangu wikugira makenga kuhizo wigani ilo witakiwale, kuko ikilingo cho mkwezi kwa chumi, chari cha tanga ajwe nilo vizu munga denizi wa barundi, Benjamin Mkapa, chari inganyi ataki inhu izo ilo itangaje. Na ho ayo makuru avuga kuizo ganilo mizo suwi la gutuma kububa iwi njato mnye wanya politike watichara na kango watorele inishu iwi wazo vya politike mwicho kilingo kirenga na kagiheze imishikiano itanguye mila chahari tuko kuibuta koreta iwurundi hivugako itegulie kugania na wanya politike wose kiretse awo ya giri zako bagize uruhara mugushaka kutembagaza inze gozigi hugu mugihe watavugaro mge na leta hamge na makungu wa saba kuizo ganilo bitoku mila umununu mge Zongeye leta y'u Burundi ivuga ko yatunganije ibiganiro byabaye hagati mu gihugu ikongera igasaba ko n'ibiganiro byo bandaniriza mu Burundi abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko batashobora kwitaba ibiganiro byo bera mu Burundi kuko umutekano wabo utoba ucungerewe Mbega ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi ku mpande zose bafise uruhara muri politike y'u Burundi bikubitagashi bafundike amasezerano y'amahoro azotuma u Burundi butsimbataza inzira y'amajambere n'ikihe mugihe abanyapolitike bosubira gutumwa ko muri ibyo biganiro nkuko intumwa idasanzwe iyo umunyamanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu yabitangaje ibintu mwifuza ko abanyapolitike boshira imbere n'ibihe kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Faustin Ndikumana umukuru w'ishyirahamwe PASEM gishinze kukangurira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo muri iyo neza mushyirantahe Faustin Ndikumana
mwiriwe
murakomeye
Okay.
Yego bei turi kumwe kandi na Maître Jean-Marie Ndwimana umukuru urunani rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri Beneza Maître Jean-Marie Ndwimana. Murakomeye namwe. Ego beleka dutanguli kumwe bwe mushya ntaye Faustin Ndikumana kuba haheze ikiringo kirenga umwaka abanyapolitike b'abarundi ataco barashika ko mu bisigura gute ingwane ziri he
ugambireho nuko mu bisanzwe naho igihugu cyakiri mu ngorane za politike abo byega burya naho amakunga bashaka kubafasha iyo badashizemo ugushaka kuboneka kugira bumve yuko ibyo biganiro biza kugirira akamaro bo nyene no kugirira akamaro igihugu bica bigorana kuko utusanga kumbura umuntu aguma araba mu byatanga akavuga ati inyungu zanje ni izi jewe ndi ko ndabibonye ku inyungu zanje zikaba bona ku mengo zirakingiwe ibindi nta kibazo kwa tusanga rero uruhara rw'amakungu naho ruba hariho gushaka atacu rufite ko kubera uko kushaka kugira iyo kwezyo igaruke bitavuye mu bene Burundi mu bene igihugu nyene abarundi nyene bo usanga ata ahingwane zikunda kuba hanyuma ikindi naho nuko dukunda kubona yuko no mu banye politike urabona iyo ariko baravuga wumva amadiskuru avugwa haba ku ruhande rw'abari ku butegetsi cyangwa muri opozi uracabana kumengo haraba ibintu byo ku kara cyane nibita radicalisation ukamengo nyene nk'abantu bapfuye nk'itongo basangiye umengo mvuga ati wewe genda canke wewe ntuvuge wewe ntumbazure n'abatigira ugasanga harabuze akantu ko kumva yuko iki gihugu ari cya bose kandi kironsi neza inyungu zifatira kuri bose kandi n'abanyagihugu bahatohokera n'uruvyaro rwacu n'abazuvuka bakabatohokera iyo rero abantu bagumye mu nyungu zabo buhoro mu nyungu zabo gusa bagasaza kuri radicalisation ahantu kenshi naho bikunda gupfira n'aya makungu yoyo aza kugira abashyirireho cadre kugira muganire iyo cadre mudashoboye kuyifatira ko iyo opportunity yo kwifatira ko ibintu byama bigenda usanga bidatera imbere
muravuze Faustin Ndikumana ibintu bihambaye cyane rwose muravuze reka gushaka guke inyungu z'abanyapolitike muravuze cyane kandi inyifate yo gukara murafise uturero mwuduha ku mpande zose ukuntu byagenze byatumye rero n'ibyo biganiro bitagira aho bishitse
urumva ico no vuga cyane cyane ibonera ubibonera yuko mwanye politike yuko womengo no gucengana je uno munsi nakunesheje je uno munsi nagusumbije kora cyawe nabati mbaho iki ugasanga baguma mutuntu cyo gutera abajambo utuntu cyo gushaka kwerekana ubukari cyo gushaka kwerekana yuko umuntu ahambaye kandi yagatira ubwo bundi ukabona neza yuko baguma muri ibyo bintu je ngo manitaze certificate kandi babona neza yuko ingorane z'inyamukuru mu gihugu zihari tigeza gutora inyishu hanyuma ugasanga rero uko kwiguma umuntu wese ashaka kumva ko ari wahambaye bigaca bihagarika byose ariko mu mera bibagira neza yuko igihugu cy'u Burundi kiba kimeze nk'abantu baba bari mu bwato bujya muri nko mu bwato umwe ubwato uko buragira ibisibuzi mu mazi mwese ari igihugu cyanyu ari ubwatuma murimwo iyo danje ibibara bamwese nico gituma rero ibyo turakunda kuyibona mu ma diskuru yabwe na bariya usanga batari ko barabanza kwibuka neza igihugu aho kigeze n'ingwane gifise kumbura ngo bakavuga ati ibintu bigenda neza cyane abandi nabaga ati nta kigenda urumva
mukanya gatoyi
harabuze neza kwicara mu mvizo ngwana ashobora kugatuti none inyungu z'igihugu ko zihagaze mu gutora inyishu kuri izo ngorane twicare rero tuzitorere inyishu igihugu gitera imbere nabo nyine bibateza imbere bo safete
murafise intumbero mwotanga kugira ngo izo nzitizi zose zive mu nzira mukanya gatoyi
urumva kuko urabona hari n'ikindi kintu abarundi bakunda abanyiputi bakunda kugira ubwoba hari ikibuga kintu cy'ubwoba mu Burundi ku mu adversaire n'ubundi twamye tukibona kuva kera ariko harya nibakwiye kumenya yuko utsinzwe ukavuga ati jewe nogena nkicarana nanaka ibyo bintu byose biyumvira ko byo bitotora inyishu birashobora gutora inyishu afite umuntu ngira ati jewe ngiye kwicara kumbure jewe nzobamanutse ndavize nguvu unako ati jewe naye ndabona abanshigikiye cyane ndafise nguvu bitagenze ukunanje sinza tugume duha ivyo ari vyo byose bukwegerana nta kibazo kitotora inyishu nakija mamuhera ko cyo kuvuga ngo abagize ibitanga naco nyine mugihira ko mubibazo mu bindi buhoro buhoro bigatinda bigatora inyishu n'impano tubona dutanga kuko naye ahandi ho bibigumye bigenda gucumengo tugendera ku ngorane zitarava mu ndi
namwe maître Jean-Marie Nduwimana ingorane muzibona hehe kiringo kirenga umwaka ika abahuza mpuzamakungu batari bake ba ika bariyamirijwe n'impande zose niko nabivuga ingorane ziri hehe Uburundi bwotora inyishu za politiki bigenze gute
ejo nyakuye hamwe makuru ndakumviriza bose icyo twebwe umuhungu w'umushya mu gihugu cy'u Burundi twashyikiriza kuri icyo kibazo kujya mu kiyago kijya mu cy'uyu munsi muri make twe tuvuga yuko mu rwanda twe tuvuga yuko ibiyago biriko birashyigikirwa n'ubufasha bw'ubuhuza ko byafashe amaboko mu mugongo n'ibihugu bimwe bimwe bya rutura kuko ibihugu bya rutura usanga bishyize inyungu izina ziriya keretse ko ubwami na mbere twebwe mu rwanda rwacu Burundi tutabyemera ariko ntitwabyemera kuko twarabanje yuko ibyago by'igihugu by'abarundi bishobora guhonyanga amategeko y'igihugu n'amategeko y'akarere n'amategeko mpuzamakungu gutyo rero bigatuma abarundi muri rusange bagiragirika ni kuvuga ibihugu mu karere bigiragirika n'amakungu amwamwe agiragirika nicyo gituma rero muri make uko byagiye birakurikirana gushika aho byageze biga biriya birarusha byarageze cyane bizobandanye ikigo n'ikigo n'ikigo ibiyago bikorera birarusha byarirarusha byararangiye kandi bandanya kuko n'ikintu na gatoyi ndazi neza yuko icyatumye ubufasha bw'ubuhuza urongorana na kabari yamukapfa rushyigikira ibyo biyago nuko abanyapolitiki bamwe bavuga bati amatasi atuka kutanga z'umukandida w'umuganga w'ibyo matara yungi na chini na kata ami ijeta anga zima kama ambida zimi kama tenge bidebi yari yuna kuwa kwa mkini kitu ya hindi chene hindi hizda mura bita se nare ya kari ya yasi ya gizi ucho ibu bako kutu reyo ya bebi ucho ibu zeko kani yese mura yari ya mitu maramu ya nyo wa nyo kutu yari ya nabida ya mbidi ujeta anga kuma kama ambida hindi yase nare reyo ija ucho umba ujiyo hindi yara nabali ya kuri kinakiri hiyo sore tukiraza lega muri kigiye umuntu ashobora kugira ikintu cyose ariki kandi aho ngo akiga kandi ta rapport yabatumye nyakubaho itezeni kuko ariyo yarangoye ibiganiro by'abarundi yatubye barundi cyo tugitubye hage kuko ibiganiro n'abagura nyama ejeje yabaga bitirero ubu cyo bw'ubuhuza kandi kwabaga mu kapa bo garahaye icyo giranye itezeni itarafanye kiganye kamutezeni do bitanga kuri gicegeranye bigafatirwa ko kugira ngo ibiganiro byabereye mu Burundi n'ubundi bitandukanye kugira arangiye abene b'ibintu barashikirije ibyo bifuza do kogwa umukino wo kugira ngo abarundi bafatanye n'ingane n'ibyo cy'amatora rero kamaze gutyo ibyo byo cyita kiyeko cyo bavuga ati abarundi turishobora ibyacu gutunganiriza ibyago tuliche mwere gachi kuya mtina kibia bitagenda neweza maze tuliku kibu yuji kuliminyani uze ala amirite gulia matora ala nye tekiti ula mwere da mwere ala kiti uze labi zero mtunga na tuliki rane ala nalali ya labi zero mtunga na tuliki rane ala nalali ya haya kasele uwe kwa kwa rubo wa chami kwa ujimbo inu ya bagariki mbizi
Maître Jean-Marie Ndumana muri kumubwa ko ibiganiro bishigikiwe kabi hagarikiwe na numuhuza Benjamin Mkapa atacho bizovamo
ndabanga ko akarero shimishini kizamo kuvuga yuko atacho bizovamo kongresi mukabiki cyane cy'urundi muri nyago byararangiye ije nyago ahubwo gutangwa icegeranye nuko binyuranye ukuryatangijwe n'ukuntu ibyo birakurikiranwa biranyuranye n'amategeko cyane igihe n'amategeko y'akarere n'amategeko mpuzamakungu kubera yuko mu byakabaye yuko abagaragaje kuri itegeko abantu bagiye bagira ibyaha bikomeye bakoze mu gihe cy'imigumuko bashobora kujya ku meza ibiganiro ibyago abo bajya ku meza ubutungane abo bajya ku meza ubutungane bagasubiza urubanza igirenya kuwaba ndemye mukapa amaze kwitomora igihe yaheruka ibijumbura mu mpera z'imyaka 2026 yavuga ati abanyabyaha abakicitse bose bagatumiza ku meza y'ubutungane ama abanyepolitiki ari hanze igihe gukorana nabo tuvugane bahunguke ubaka igihugu n'ibigashingiro by'abarundi babyicarire babinyanire bitugamatanye bitugamatanye n'imyaka 2020 ibyo rero byarashyizwe ko mugabo akamara amazi akamuna mwarumvise yuko mu nyuma nk'uko twavuze duti ibituma yagarutse rushika ko ariko ko twa kwiriye n'ibyo byari kubura mwarumvise ko yashyize ku cyicaro gikuru arishya agahindura imvugo umuhuje na kubaka kuvuga ngo ubu rero agiye gusubira mutima ko ibyo byaje kandi asasubira ba bandi nyine urumva rero yuko rero umuntu kubaba umuhuza ari mu mayami kandi ari mu nzira zire zigaragara biboneka rero muri iki gihe tuvuga duti yonze ngira byari mu bagezi kamwe bice ahubwo nyaruma natozere ibyo byago atange icyegeranyo cy'ikire uko wa museveni ama ndetse akarere gafatiye ingingo ayirize leta y'igihugu kandi n'izi Burundi gusaba ko abari hanze bose bajya kutubwira ko yagirira urwuke ama babandanye bayaga ibintu ari byo byaga imyaka indi na mungu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe babandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na René Mugabe René mwiriwe neza René Mugabe mwatumba mwiriwe egera telefone mvuge cyane murafite ikibazo murafite icyumviro
ndafite icyumviro
yego tuvuga ku ijambo
mo ku biganiro bihuza abarundi uko twe tukibona ndabona ko yaba leta y'u Burundi irasize ukunana itashobora kwemeza neza yuko ishobora guhura n'abanyepolitiki ngo bashobore kuvugana icyo nacyo niyo ntambanyi ikomeye mu Burundi mu gihe leta y'u Burundi yoba ikunda umunyagihugu nigerageze ihamagara abanyepolitiki bari hanze bavugane bahuriye yarusha kugira ngo batuye umuhuza ama bose babumvirize bumbi ibyo bagona ibi nabyo ariko ravuga ko harimo abantu bagirizwa amakudeta se igihe se ntari itarakwagiriza y'ubutungane ikubwira iti wewe urafise icyo wagira ubukira umuntu wera muri icyo gihe rero twe tubibona bamaze gushika yarusha bakicaramo bakavugana n'abanyepolitiki nibategura ibiganiro by'ukuri bazi mu Burundi bagize ibintu bashinze ko ubwo butungane nabwo ushubuye ubutungane ntibwabwe neza neza urabona ubutungane bwo mu Burundi ukuntu buriko burakora ubutungane bukiri mu kuboko kwa leta butigenga biriko biraraba nk'imanza zabaye nyinshi ata muntu n'umwe arigira alo
duga ku ijambo usozere turakumva
ata ari ukuboko kwa leta ubutungane butigenga hari imanza nyinshi taci kubera kwishe mbadayo ibintu byose yerekana yuko ubutungane bw'ubundi bashobora kugenda rero ikintu tubona narebye impanuro natwe twabaha nuko nabo nyine bubwira ibyo bahinduye nabo bafise kudadariza kwabo uko kudadariza nabo zishyira mu kigo abanyagihugu twebwe abanyagihugu turarushye dukeneye nuko abo bose bashobora kumvikana by'ukuri twebwe abanyagihugu tukaronka amahoro
murakoze mushinahe Rene Mugabe mushinahe Faustin Ndikumana Rene Mugabe agarutse ku kibazo mwashikirije cy'ukunana eka kudadaza tukaba tuzi ko mu gihe cyose hari ibintu by'imishikirano kugira ngo ibintu bigende neza haba ibyo bita impande zose zigatsinda ajye bita win-win mu Cyongereza icyumvikiwe mu kivuga kwiki
yego nde nari kumusubiye ko kwivuga kuri ibyo nyene nuko n'abanyagikubita gashi bizotuma batakariza icyizere ku banyagihugu kuko umuruha abanyagihugu bifitiyeho kubaho mu buzima bwa misi yose ubukene bwiyongera bakumva n'umuntu w'abanyepolitiki bakicara hamwe ngo batore ibibazo inyinshi ku bibazo mu bisanzwe bigenda biraba ishiteka bukibuza ni ibyerekeye ubutungane ntawuriko aravuga ngo uyu ngo yaragizwe yuko yashatse gusembataza ubutegetsi hariho imitahe isohogwa irondera abantu mugabo imaze itaracibwa hariho abavuze ati aba bashatse gusembataza ubutegetsi bavuga bati barafashwe bari mu urumva ikigorane nicyo bashaka bati ubwo rero none umuntu atari muri byo gutembagaza ubutegetsi akaba ari nk'umunyepolitike abantu bashatse kwibura ubwo ntiyo ari ibi kumira sukurondera ingene babuze umuntu kuja mu biganiro ramwitanga ni umupotiste mu gihe wewe bitagaragara uwo munsi igihe mankete babandanya rero atacarageza avuga ati nicyo kiba ikibazo bashaka bakakivuga mugabo abanyepolitike ariko baradisikita ntibyobuze ko bashobora kubana ariko
ndumva telefone yawe itangwe kuvuga nabi mushinahe Faustin Ndikumana muhave muri abo kuntu mwegera cyangwa muje mu kindi kibanza kugira ngo tubumbe neza
nk'icyo kibazo kiraheza kikavugirwa munyene kiravugirwa muri iyo mishyikirano ya politiki hanyuma no kundi ruhande ari byo bagira ati abatavuga n'ubutegetsi nabo nyene ntibovuga yuko ari ukurondera yuko ati naka batamu atari muri ibi naka wundi ntiyobijamwo ibyo aribyo byose ari abatavuga rumwe no ku butegetsi barondirira ibintu inyungu y'igihugu barashobora kuvuga ibintu bakavuga ati dufuza yuko ibintu ibyo aribyo twoshyira imbere ku nyungu neza z'igihugu hanyuma n'abashobora kubiserukira hari abashobora bakabiserukira bakabishyigikira nibo kwama rero ari ku mazina y'abantu cyangwa kuko aribyo biguma biruhisha abantu kuko igihe hakaba mekanizme yuko abaja mu biganiro baboneka kandi bariho bashobora kuboneka ukirigura avuga ngo ujya ngo yakurikiranye ujya ntiyakurikiranye ngo ugeze ukamenya icyo kintu cyose kirabuza yuko ibintu bitera imbere kandi abarundi bashobora kuja muri ibyo biganiro bakagira ibintu bashitse ko biboneka bose baravuze bati barashyigikira amasezerano y'Arusha abantu bashobora kugenda gushyigikira amasezerano y'Arusha bakayadefanda bakerekana inyungu yayo ku buzima bw'igihugu canke kugira bafate intumbero y'ingene igihugu coshobora gusora kikogurura bariho mugaye igihe reba zoguma ari je nanjye sinaje nawe ntiwaje wewe ibyo byose bizokamo biriko birazitira biriko birazitiza inzira y'ibiganiro kandi ariyo yotuma abarundi barabarogura buhoro buhoro.
Maître Jean-Marie Ndubimana namwe kuri ico cyimbere cyashije na Rene Mugabe cyuko abarundi boreka kudadaza.
Ani cyimbere cyo hoye munywa yaje gushikiriza ko abarundi boreka kudadaza kandi afite cyimbere cyiza ariko ngomba mbwira abarundi n'abatwumviriza ko iminsi yose ibyago ibyago bitegerezwa kubahiriza amategeko igihugu amategeko yakari amategeko mpuzamakungu nacangaruka ahanyene muribuka yuko n'ubumwe bwa Burayi bwagiye mu bushya mpuzamakungu bukagerageza kurongera ibyemezo bibiri 2018 2019 bavuga bati abegwa n'amatati i Burundi boyaga bwarakisunga amategeko none ko twese twemera yuko abarundi mu gutera umuti boza barayaga kuri iki na kiriya none ni ryari dushobora kwemera ko ubutungane cyangwa amategeko yo kurikizwa tuzi neza ko indyane zabaye gushikaho igerageza ry'ubutegetsi yirwo ry'ubutegetsi riba ko byaturutse ku kwitoza kwa nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi none ko isentare ibijejwe yavuze maze bakavuga ko kwitoza kwiwe kubahirijwe amategeko none muri iki gihe ibyo biyago byoshingira kuki nuko ibyo biyago ishingiro ryaryo riba ryangiye ariko nuko abarundi ubwabo abanyepolitike amashyirahamwe atandukanye twese na leta itwara igihugu twese ishingano twihaye nuko tuvuga duti tugume tuyaga kuri kina kiriya dutorere umuti ibyo tutumvikana ko maze tukubake igihugu ariko nitwibagire neza yuko ibyaha bikozwe byohanwa nitwibagire neza yuko tutegereza kugendera mu ntwara rusange ishyira imbere uguhana ibyaha kugendera ku mategeko nawe rero mvuga nti kudadaza si byiza ariko iyo tuvuga kudadaza ngo si byiza twame twivuga duti amategeko tuyashyire imbere tuyubahe tuyubahirize
tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emila niyo neza igira telefone uvuge cyane marafite ikibazo cy'imvuyo
yiriwe neza ndemire
yego izina ry'ikirundi ninde
Ndikumana
Ndikumana muri hehe gara Ndikumana
ndi Bujumbura
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
yego unagomba guterera ino
duga ku ijambo
aganira abafitanye ibibazo kandi nta muntu mushobora kuganira mutangiye ibyumviro bimwe umba mugihe iyo umuntu mwatwaye n'undi bimwe mushobora kumvikana umva uri kuravuga ati kuganira n'aba nawe urumva uri kumukorera kuganira
Emile ndumva telefone yawe
yewe ntose ku Burundi cyangwa akagoza k'abana batoza n'aba yabo umva nuko nyine nito ndabibona
murakoze Emile Ndikumana reka duhe n'ijambo kandi Thomas muri we neza Thomas natwumva numva telefone ya Thomas nayo ishize ikibazo ariko reka tuje kumushyira na iPhone Ndikumana agira icyavuze ko ishikirijwe na Emile Ndikumana avuga ko abayaga n'abantu bafise icyo bapfa duga kwijambo
icyo arashaka kuvuga ni ukumenya yuko nduva mugenzanza ariko aravuga n'ubu yaserukiye mu mashyirahamwe adanye ibisoro bya politike ibibazo bya politiki n'amategeko ntibikunze haratinda hakavuga ati dutore umuti wabyo kuko niba ariko hari ibyo baganira ikibazo cy'amategeko cyangwa ibwirizwa shingiro nikiza n'amazazani arusha kibazo mu bindi mbwa hari ibindi bibazo bica bizana n'ibijanye byerekana ubutungane by'akate akazi na muntu ibijanye na espace politique demokrasi amatora meza yosubira gute abantu bashikira abanyagihugu gute hari ibibazo byinshi byazananye na crise politiki migenderane y'u Burundi n'ayandi makungu ibibazo by'impunzi turabona ko hari ingorane sikucuvuga rero ngo nikijya kibazo ngo ca manda ngo kiguma kivugwa gusa kijya kiri mu bindi gishobora guto gishi mu bindi mugabo hari izi nishovuga tuti mbega mu ntwari ibereye mu butungane mu kihovugwa mirikira noneho n'igihe bavuga ngo habaye ibiganiro hagati mu gihugu abanyagihugu mu byo berekana mu ngorane bafite bagaruka kuri ibyo bibazo byose baragaruka ku bibazo by'umutekano baragaruka ku mutekano akazi na muntu ku butungane n'izo nyine z'amabwirizwa shingiro z'amasezerano byose
numba telefone zitoroshe uyu munsi rekareka duhe ijambo umushyana ya metro Jean Marie Nduimana nawe nyine agira icyo avuze kuvyashikije na Emile Ndikumana
mugenzanje fate Ndikumana ariko bagize cyane ikibazo mwatu baduje ati mbega kubona ibyo biyago bifashwa n'ubuhuza atacyo birashikako nk'uko gwiki yewe ahantu rero ariyo bagize kandi akandi ariho hambaye hakomeye nako abanyamakuru n'abatwumviriza yewe nuramenyesha yuko iyo basobanura neza kivyo byago byojamwe abanabariya ibyago byavyaraheze nta rwiringo ntaje barivugwa ngo ende wari igomba kubandanya kuko twabwiye yuko ibyo byago bitagize shingiro rero neza yuko politiki haba leta umugambi utwara haba abanyamigambi haba amashirahamwe uku ni kuvuga iki none ko inshuro abanyepolitiki bagiye Arusha bakayaga abanyepolitiki bamwe ntibahungutse bose barahungutse kubera harayo ibiyago bisigura yuko rero ibi biyago uko tubyita kose dutandukanye ko ibiyago bitandukanye n'ibiganiro by'amagabanyuma byaba byarabaye mu kahise uku tandukanya ibyo biyago byigiye n'ibiganiro by'akahise cyo bishobora gutuma dutora umuti tuvuga duti byorarangiye cyane byoherahezwa rero twebwe n'undi kumana imyenda yavuze neza mutambaye ati hanyaga abafitanye ibibazo ibi by'ukuri avuze ukuri abafitanye ibibazo rero abanyepolitiki bamwe bamwe baragizwa barahunga abandi bahunga kubera ibyaha bagirizwa abandi bahunga kubera mabi bagirizwa aba rero bagize ubwoba bagambwa nashe bagirizwa hamwe barahungutse ikihutirwa n'uko ibiyago byobandanya hano mu gihugu cy'u Burundi leta ibihagarariye umugambi utwaruka jangaha tukaja ngaha ikamika jangaha tukayaga n'abasigaye bari hano tuce byagirizwa bagahunguka tukubaka tukayaga tugategura batatu igihugu ashyirika ndi kuba imiri hama rero ngaca nkibura uyu mugenzanje Fonse Ndikumana ko imvo y'amategeko ingendo y'amategeko niyo yishungwa kugira ngo hashyikweko ikiyago cyiza hamwe tukwibagiza amategeko biba biteye agahinda n'isoni hamwe wasohoye burende zigezweho gatanu mirongo cumi na gatanu abanyagihugu bakurira hejuru n'ibasigo twagomba ibinyende hamwe abo bantu twababona bicaye ku meza y'ibiyago ko barakamaramaza ku bisi baho ku bisi iremwa naho byakabaye yuko umuntu asohoye burende akaza kurasa inzego z'igihugu zatuwe na benegihugu zitarageze n'ikiringo cyazo ahabwa ikiyago ubonye ikibanda cy'iwe ni ku meza y'ubutungane
tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Nintunze Leonidas miriwe neza
ndabahaye miriwe
neza muri hehe
Kigali mu Rwanda
murafite ikibazo murafite icyumviro
n'amakenga cyane cyane kuri izo bibazo mwumvise muri ko muravuga
yego
kuva ibiganiro bigitanga kugeza aho bigeze ubu ku bwanjye n'ukuri ndabona yuko ata amahirwe menshi abarundi cyane cyane basabona
Nintunze muri ngaho ntitubumva nibaza ko ari ikibazo cya telefone reka turakugaruka ko Nintunze niwaba uri kuratwumviriza ariko twebwe ntitukumva reka tu hi jambo Patrice mwiriwe neza Patrice muratwumva Patrice
allo
oui Patrice muratwumva
allo
Patrice na uratwumva ntutwumva
allo
nawe turakugaruka ko mukanya reka duhe ijambo metro uratwumva ubu urafite ikibazo ego ufite ikibazo nyarutsa rero
ego yewe nize kiri mu cyumba kuronda mbona nibaza sinzi ko nka fotero biri kabimbwiye ko kumbere nyamba maze kujya mu biganiro by'Arusha biri ko biraba ubu kubera ariko niyumvira mbega by'ukuri baganira isi uburundi burya mu by'ukuri bafise isaha ibibazo fotera defonse rimwe rimwe si byamanda gusa byakwetse n'ibindi umugabo ndikubivuga neza yewe nyine buri kuva nka muri emeri pruwa kuri cyane za politike mu Burundi nta na rimwe nzigira ndumva cyangwa ko bari byatse maze kumva yafata ingingo yo gutorera ibibazo byo kwaruka mu Burundi umuntu ariga agaheza universite ntashobora kuronka akazi iyo atari umugambwe uri mu butegetsi gusa hari ahantu hamwe maze kubona bamaze gutera imbere nko muri za OBR bakoresha ibibazo ndetse ko umunyeshuri aheza ntashobora akangana n'ujya munyagihugu ntashobora no kuronka ingene leta imufasha kugira ngo akore bya bivuzwe batwe ko twumva akazi ka leta kabuze gusa icyo nashaka gushyikiriza na Faustin Kabisa yarumvise ko muri ino minsi iheze yavuze yuko akwiye kwitaho gukangurira urwaruka urwo rugamba mugabo gusa ikindi ashaka kuvuga ni uko ntatahura umuntu adatabona ibyabaye muri Beni Kenge mu Burundi hariho abantu hari ubwoko bubiri mu Burundi bukomeye bw'abahutu n'abatutsi hariho abahutu bataronse ibyo barongera ku ntwaro y'abahutu hariho n'abatutsi b'intagondwa batemeza ko botwarwa n'umuhutu abo bantu bari hamwe nibo bakwenze ingorane zo mu Burundi Beni Kenge mu kuvuga yuko ari taje manda mbega manda ya mbere ya Nkurunziza aho yatowe n'abashinga amategeko mbega yo uko ifata nka manda igihe hariho ingufu atarafi ko amateka niba ntihehe urumva rero ndabisubiyemo narabonye ahantu henshi narumvise abantu benshi bavuga yuko badatakunda abantu n'umuhutu kandi nawe Nkurunziza atari kwitonda ikintu cya mbere bari kwiyamiriza ni sentebe ibintu byo mu Burundi rero nibareke kuguma bica hejuru hejuru barabe ko ikibazo kiri mu Burundi nta muntu ava mu bwoko busumba abandi ahubwo gusa nibarabe abanyapolitike koko nyamba bashaka guteza imbere igihugu barabe ko boganira koko by'ukuri ibintu byose bya imbere igihugu naho ubundi ibyo by'amagabura nyamba twarabiheye hasi murakoze
Patrice ntimwatubwiye izina ryanyu ry'ikirundi Patrice
nitwa Uwimana Patrice nkaba ndabahamagaye ndi Bujumbura mu Burundi
murakoze Uwimana Patrice reka tubaze abashingantare babiri cyane cyane mutangwe kuri Faustin Ndikumana mwashikirije izina ryiwe cyane rwose mu bibazo mwari kumashikiriza n'ibyiyumviro mwari kumashikiriza ibibazo umushingantare n'ibyiyumviro bishikirijwe n'uwo mushingantare Patrice Uwimana mu bivuga kwiki
ubwa mbere hoho byavushikirije ingorane hagati y'abahutu n'abatutsi ibyo ni ibintu byashoboye guharirwa yarusha umwanya muri ibyo bintu byose byo kuvuga ngo aba byarahari umwanya ukwiye amasezerano yarusha araboneka amaze kuboneka umuntu aja kubiri n'amasezerano yarusha niba ari karazana ingorane mu gihugu cy'u Burundi byo kuvuga ngo nakadatwa ibyo amasezerano yarusha aratomoye kandi nta murundi bakiyasubiza inyuma icyo kibazo rero ndibaza ko isa n'icyatumye inyishu kandi nta woshobora kubisubiza inyuma ikindi je ntavuga nuko izibone za politiki ngomba ndayita zazananye na manda zazananye n'ibiki igihari nuko u Burundi bufite ingorane hari ni za politike iza demokrasi nyine kiragiza izo z'intwari ibereye kujya hamya bivuga by'ubuzu yaraje kwivuga n'iz'ubutunzi ibyo rero kugira bitore inyishu harasubira kuboneka kunywa umwuka mwiza wa politiki abantu bakagira ibiganiro ku buryo igihugu isura ku ntumbero yuko igihugu kitwa yuko gifite isura y'irimi igihugu kiri n'injyane amfete ubwira cyo karaba igihugu aho kigeze igihugu kiriho kirasubira mu by'ubutunzi ukabona ubushomeri buri ku buriyongera ukabona mu migenderanire n'amakungu bisa ari byasubiye inyuma muri ibyo byifashanyo kandi ubundi bukizikeneye ukabona impunzi hanze ziri huzuye zari iyo ni cyarakomba kugira cyakashere mu Rwanda yarabivuza kabona biraboneka ingorane z'ubutungane zirahari kuko n'abanyagihugu barabigarutse ku iby'akati y'akazi na muntu amari ko barabivuga umunsi kuvuga uti harakenewe rero ibiganiro kugira ibyo bibaza abantu basubira bikirya n'ino dusubire ku murongo neza tubitorere inyishu mu bisanzwe ni ibiganiro byo gutora inyishu ku bibazo kandi ibyo bibazo nijya lava jamani gumu vigano vagi zaka tibaha vigano seko ni wabuze ibya manda vusacha nyingu wabugini zimu za shino ni yazo mbili usanji kandu urundi vusikino muu nione kuhuvivamo kuti kugiru urundi vusikino ni mgenda ina makuu umuka wa politike ugeneneza matura sile kutegu ugwaneza ata nduru nguwengu nguwayabwengu changandu ya buye mgo kugiri zo muzitahi ugoushio miri bugabano kifasa nyo zinira nioni vyo wabitoli nyishu guti utiliza kuichara kere kepanu kasubira ijibu kundombero viziri gani nilubikaba kugira dufatu mwini ngabandi
amunifatu
mwini kutu nyishu kuri
vyo iwa abano watikaza kugenda nyishu ufi ufi mwishana ya kosta ndi kumano leka duheni jambo metre jama hindu imana agichavuze kujashkirijwe na uimana Patrice duga kujambo
ego cyane no kwa mina makuru nakoze kunyongera ijambo muri make n'ukuri umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwikirana politiki y'igihugu ciwe maze arangira icyo yivuze ko rero kuba abibona uko akayivuga ku burenganzira bwiwe ariko icyo jewe nshikiriza nuko kuva mu ntango no gushika ubu mvuga nti ubu rero uguhana abantu bose bateza imvururu bagata umutekano muke uba mu gihugu cyane bakora ibyaha bitababarirwa cyane bagerageza gushaka guhirika inzego z'abatwe n'abanyagihugu niyo yuba ingendo utyo rero igaca ikinga abana bari abashobora kwibaza ko bashobora gushika ku butegetsi bakoresheje ingufu hamari nuko mugenzi yabivuze Patrick Umwana ibibazo by'abenegihugu mu bice by'ubuzima bw'igihugu butandukanye birahari ntawe ubihakana mugabo dushobora kubifatanya n'ikibazo nyamukuru bantu bihaye ingendo y'ugushaka gushika ku butegetsi bake kwa kanyariro icyo kibazo n'ibibazo by'abenegihugu uko leta zose n'isi muri Afrika muri Europe muri Amerika zamaze ziraje ishinga no gutorera umuti ibibazo by'abenegihugu mu by'ubutunzi mu by'amategeko mu by'imibano rero icyo bitavuga ikiyago ni cyiza mugabo igihe imvo y'amategeko ngira amategeko yabayishingira
igome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na cyiza Mireneza
mtaa.
Mireneza mrafiki wazo mrafiki umviro.
Ego ani mtangwe kunda mkizo watu mire.
Eba lakumba duga kujambo.
Ego. Yo ani nashaka kugira ikanherewe yu na chane chane kurizo Osendi Humana ya reze kuboga.
Bandanya.
Halo.
Bandanya tukumbo.
Yo nashaka nibutse Fosindi Kumana yuko kugira umuntu atera imbere yuko aba ari stable aronka stabilite atawumuhungabanya akagira umwanya wo kwiyumvira kugereka iterambere ry'iwe uravye rero ibyace muri kino gihugu abanyagihugu benshi babaye bagumye basambagurika babatatanya babahungisha ibyo biratuma abantu badatera imbere rero n'ubu muri demire kenze birasubira abantu babona barahunze haraza ibihuha bikumura abantu barahunga abandi barikora ku buryo bari bafise babusesa bwa bibaza yuko intambara igenda igiye gutera bizanye n'ukuntu ibyo bihuha byari kubiravugwa abo bantu bashaka ibyo bintu batera birakura biravamo na kudeta rero ikintangazo Fosindi Kumana niko ataza gufatanya abo bantu bagumuye abantu basanzaza abantu bazana imvugo z'amacakubiri mu bantu bavuze ati ngo bahanwe ngo ahubwo bagiriye ikigongwe nibaze ibiganiro barabukuntu abarundi hoteli nde kandi nabo batigeze bipfuriza neza abarundi
murakoze cyiza reka imbere yuko bagira icyo bavuze ku byo mushikirije duhere n'ijambo bigira imana mwiriwe neza
ndazimiriwe
murakomeye
nyine turakomeye uke by'ubujumbu
yegome ikibazo cy'imbiro
reka jitse mugamba jabo menshi mugabo iyo abantu bavuze ngo bagomba kuganiza baganira hariho umwe agira ati qu'est-ce que je simba nungu kuki mvumbi iki hanyuma eske hariho volonte iboneka yuko bagomba kuganira ubona bo uhuze jitse mana ko uhuze kwesenera mbi dinaje ujo nanu kibiganira simwe na kamaro ka dubunye no kugwana nyene n'ubinyene umuntu aronka umukata ama ubuza karari ubuze cyane atinda gira mbwe murakoze
murakoze bigira imana reka mushe ntahe Faustin Ndikumana mutangure mu gice cyo muvuze kubyashikirijwe na Ciza muce mu bandanya kandi gato ariko
niba arwa yuko ari bya bindi byo kuma yo umuntu yumvira ngo ibiganiro bibaye agatangura kuyumvira na conclusion yo yumvira ibiganiro kuja mu biganiro ukiyumvira na konkwize ni ibintu byo gushaka ugiye mu biganiro nico cyo kuvuga ati abashatse gutembaga intwara twe twabona gutyo nico kivugira mu biganiro inyisira kindi gato kuko mugangirwa wo ciza yuko masezerano ya rusheri ya mbere ya miridi biro by'amakude kagose n'ibya mahonya bwo ibintu byinshi biri ya miridi mu gihe retu ya fise kabara kandi usakora ati mbega tuyasubire ko abantu bashaka byagenze gute kandi dufate n'inyingo ku buryo n'ibyo by'amakuru bizasubira kuvuga muri iki gihugu rero bica bivuga yuko ngo wayekoze ngo uragira ikigo bashakageze gute kandi baza ko n'imanzi gitega zatanguye z'abashatse guhungabanya zabasha gutembagaza inzego gutembagaza inzego mu kwezi imanza zaratanguye none ntiziri ko ntizohora ziba mugabo hari icyo bita ibigano bya politike kuko uwo munyepolitike arashobora kuza akavuga ati jewe mpagaza aha nanjye leta mpagaza aha tubitorere inyishyuriro turabe ingene bitosubira ni kestiyo yo kugira batangirize n'ibizosubira cyangwa n'ingorane zibaza mu nzira kestiyo yo kuvuga ngo wowe ngo ugire ikigo ngo ibyo wakoze cyangwa utakoze mu bisanzwe muri dialogue inyishu n'ihivira kugira igihugu heza gisubira mu ntumbero kuko urari ingorane mu bisanzwe ziba ziri mu gihugu na leta yaravuga yuko yobigiyemwo kuva kera baravuga yuko ati hanze bizoba wakarere karashyiraho Museveni na mukapa mufasha amakungu n'uwo munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ni bamwe mu envoy special wa sogeteri nashonzi nagumaza muri aka karere ni uko avuga ati turashaka gufasha kujya gihugu gisubira muri dialogue kugira mwaka politiki umere neza nayo matora asubira gutegurwa ategurwe neza
Faustin Ndikumana Faustin
uciza ikibazo cyo kuvuga ngo uvuze ko azo biganiro ngo ushatse kuvuga yuko ngo cyangwa azubagira ibikigongwe naho byanditse kwa amategeko ameze cyangwa n'abari mu biganiro barafize kuntu yaza bakadirikira bagatora inyishu
Faustin Ndikumana Faustin
igihugu gisubira kuyobora
Ciza yagarutse cyane kuri cya kibazo mwashikiriza cyo kugushaka guke uko gushaka guke niko hakuhari ariko koko ibi biganiro umuntu hari cyo bizova mu kanya gato umuntu
mu bisanzwe ni impanuro twe dutanga kuko y'ibiganiro mu politike abantu baguma bari umwe sa bari abinyungu yiwe gite bagatoka ati igiri hagwe hama hariho ingorane mu bisanzwe tuhanura yuko ibintu byo kudadaza bwe bose bubireka hanyuma n'amakunga kadufasha kugira iyo mekanizme yuko abantu ariko baradadaza boraba ingene babatoza inyishu yo kugira icyo idoye nashoboye gutangura na rezilita byoshikira igasora kuboneka mugabo abantu bataberetse inyene intumbero bufatira ko yoba itomoye
Maître Jean-Marie Ndouimana cyimbo cyashikirijwe na Ndigimana
cyimbo cyashikirijwe na Ciza n'icyumviro cyiza cyane kandi
Ciza mwambare
icyumviro cyashikirijwe na Ciza ni icyumviro cyiza kandi kigezweho kandi abakunzi bongendera kuko kudahana bigwiza bavuga ngo mukindi bavuga ngo kudahana imbwa bigwiza iseka rero umuntu utanga akabiro kagaciye bugufi intumwa ya unidasanzwe nyakubahwa Kafando mu mezi atatu aheze igihe yarutino i Burundi yaratwakiriye kandi n'uyu oye mugenzi wanjye Faustin Ndikumana twari kumwe yatwakiriye natanze akarorero mu gihugu cy'u cya Burkina Faso igihe cyategura amatora yarahagaragiye leta afata kibanza hariho abasirikare bavuvutse bashaka kumwika ku butegetsi none ubwo abasirikare bagiye ku meza y'ibiganiro barayaga cyangwa abasirikare barafashwe barahanwa kugira ngo batange akarorero keza mu gihugu hama ndetse amatora arategurwa araba kuko habaye ibiganiro by'abanyepolitiki n'akarorero kagira kabiri muri Turikiya mu mezi aheze mwarabonye ibyabaye na hamwe nta bihugu bya rutura nta bihugu bya UN ibihugu bya Amerika byo byavuze bati bangwe ahubwo abo bantu bose muba babiri nicyo ari kumeza y'ibiganiro mutorere umuti ibibazo byanyu bavuga bati abo bantu ibintu bigi bigikorwa nta kwihuta kwikudeta leta yatowe n'abene gihugu ahubwo abantu bahanwe bafatwe bashimbire ubutungane twe tuvuga dupfa rero mugenzi wanjye Faustin Ndikumana niyo kwitiranya ibiganiro ubu ndeze ko kandi kenda mushigikira ko fasindi kumana nuko leta n'umugambwe ukomokako n'ibigambwe iri mu gihugu abanyepolitike bari hanze kandi atatubagirizwa abo ni ngombwa yuko ikina kiriya kwitumvikana tukiyaga twebwe amashyirahamwe tuganura maze uburundi bugatwagwa mu ntara rusange aho umuntu wese afisha aterera giterera kandi akumvigwa ariko twisunze amategeko
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Diomede. Diomede mwiriwe neza?
Mwiriwe neza Frederic.
Mwiriwe neza, muri hehe Diomede?
Jeni mgisakara cha Bujumbura mu Burundi.
Egome, izina ry'Ikirundi ninde?
Nduwimana Diomede.
Nduwimana, murafite ikibazo duga ku ijambo mu kanya gato.
Ego ego na jani ba namuse sosendi kumana na leo mutumire
murakumva duga ku ijambo.
Ego icyo na ego kibazo cha mbere nataka kwibariza kwetaba nyegi yuko twara bara tize mu ntambara ugasanga ariko badushira mu bintu bifite umuko ubona ko abo nyepolitike bari hanze kwari uguhenda abanyagihugu bakoresheje ubwenge bwabo kandi abanyagihugu bato bato bariko baraduhenda ahubwo nibarare abo bagize imigumuko aribo bajya mu ntahe kugira babashire mu ntahe benangi ko bakoze imigumuko bahenze abanyagihugu kugira amahoro agaruke ino mu Burundi kuko twebwe abanyagihugu tubamaze kubatahura ko bamwe abanyepolitike bamwe bari hanze kwari kubenda twebwe abanyagihugu ko kesi twebwe abanyagihugu twamaze kubidohora kubera kuduhenda kubera baduhendeye mu bintu by'ibigumuko kandi nabo bariko bari hanze ariko bararaba ibyo hanze mu Burundi atari byo bariko bararaba nibarare ahubwo bemange yuko bakoze imigumuko kandi abanyagihugu bamwe baraduhenda cyane rwose.
Murakoze Diomede. Nduwimana, reka duhe n'ijambo Claude. Miriwe neza?
Miriwe.
Buri hehe Claude?
Ndi Rwanda.
Murashaka kutubwira izina ryanyu ry'Ikirundi cyangwa Ikinyarwanda?
Yes, ndi Ngoboka Jean Claude.
Ngoboka, duga ku ijambo.
None ndewe ko mbyumva bashyire hamwe abo bantu mwumvikana amashyirahamwe yabo bave mu bintu byo kugera byo kutumvikane abagiye inama imanira basanga nibajya hamwe bakumvikana nta kizabananira.
Murakoze Jean Claude Ngoboka, reka duhe ijambo gusa na Faustin Ndikumana na gicavuze ku bwa mbere ku byashikirijwe na Diomede Nduwimana muce mujano ku mpanuro zitanzwe na Jean Claude Ngoboka avuga ko abarundi bagiye hamwe ataco bananira duga ku ijambo.
Yego iyo dialogue nawe ariko barabwira ni dialogue abarundi tuba dukeneye kugira mu gihe igihugu cyacu kiriho kirasubira mu gihe igihugu cyacu kiriho kirasubira inyuma iyo kwezi nitwe tuba tuyikeneye hanyuma byo kuvuga ngo yaraje vuba mugenzanje ngo muri Burkina Faso n'ahandi ivyo ni ibintu muri Burkina Faso arose dabafashe kuba bashitse gutemba dufite n'abasoda ngaha barafashe kandi mu bantu bariko baraburana ivyo turavuga tuti umuntu yafashe karatemba kazi ntwaro ni urubanza rwiwe ruko ruraba ruko ruraba mugabo umwuka wa politiki kugira ugaruke mu gihugu dialogue y'abanyepolitiki kiguma ari ikintu cankenerwa ko neje ubundi mukayanza naho bavuga ati ibiganiro biri ngaha biriko birabera mu gihugu umuza Nduwimana ari yatanze kuko hari ibibazo byinshi byoshobora gutogwa inyishu byaciye byerekana ko byaba bihari igihe iyo dialogue y'abanyepolitiki ibaye yari kabitunganyiriza ngaha hanyu yatuye ko abanyepolitiki bari ngaha mu gihugu hagati naho hari habaye bijya bya CNB ngo yari abonye ati hariyo ikiyindi dialogue y'abanyepolitike itori nyishu kuko ibazo biri mu gihugu tugasaba gusubira igihugu ku ntumbero abanyepolitike ari abaprofesa dora politike n'izindi mboneza baraza bakagira ibiganiro bati turamye twosubiza igihugu ku ntumbero nta kibazo kitavugwa na ati
telefone ntizatworoheye uyu munsi
kuba ari ukugira igihugu gisubire muri cohesion ukuturiko turacere gumengo ni igihugu kiri mu njyana nitwe dufise entere yuko tubivamo nibaza rero yuko kandi abantu bicaye hamwe bakaza nk'abatura inyishu ku bibazo byinshi aha boganira abarundi bakagira ugushaka ndakubwiye igihugu cy'u Burundi cyusubirana kohezion no muri za vision 2025 zivugwa ikintu cya kohezion nasionale barakigarukako uko nta gihugu gishobora gutera imbere iyo kohezion iba itahari niba wakoze ibyavuga ngo arahanwa
reka duhene ijambo Maître Jean-Marie Nduwimana
ibyo bindi bibazo bishobore gutora inyishu
yego reka duhe ijambo mushyanahe Maître Jean-Marie Nduwimana agiye cyavuze ko byashikijwe na Diomène Nduwimana eka na Jean-Claude Ngoboka ukane gato
yego byashikijwe na Nduwimana Diomède yavuze ati ngumuko hari abantu bagarira abantu ngumuko abantu barapfa barahunga bajya mahanga iyi ngiye muri rusange nka ingese ko nabihagaze ko cyane mvuga ni rero abene gihugu barakwiye ko babona ko amategeko y'igihugu akora ama uwungoboka ko kode yavuze ati bashyire hamwe rero ni byarindi igihe twese twubahiriza amategeko igihe twese dushyira hirya munyabyaha yakoze ibyaha bikabije tukajya twicara tukayaga niho rero duca dutera imbere ibifate ndi ku mana yavuze tubishikako ari nacyo gituma nk'uko Fusta bivuze umugwi Senedeyi wumvirije imigwi myinshi y'abarundi maze uranashika no hanze umuhuza abarundi Edward Nduwimana yari yumvirije abanye politiki b'abarundi ngaha mu gihugu n'amashyirahamwe twese turimwo Fusta arimwo ni ukuvuga yuko rero abo bantu bake bari hanze bagiye kubera ubwoba abandi nabo bagirwa n'ibyaha dushobora gufata ako kazi gatoyi ngo tuce tukazana tugasubirize n'imiliyoni cumi zirenga z'abarundi nahari tuvuga rero uti iriyago rero tugeza kubandanya i Burundi ibyo byarusha byarangiye raporo nitangwe ihabwa umuhuza hama umuhuza yaje umuyobozi w'igihugu hama abanyepolitike bose bahunze kubera ubwoba bahunguke twitegurira amatora ibyo bitumvikanako tubiyage turondere amategeko azogenga amatora hama twese abashe mu tuyakurikira nuko twabikoze mu mwaka wa 2025 hamutsinze atwariye
bose ego mereka mu gusozera mushantahe Faustin Kumana mu terakamo abantu bose begwa ni bibazo bya politike mu Burundi cyane cyane twibaje ko abazoteba bagasubira guhura nkuko byatangajwe mu biganiro bishobora gusubira gutangura mukanye umunotumwe
bishobora gutangura n'uyaserukira umunyamanga w'ishyirahamwe yawe ni akavuga ati ariko aragira utwigoro tuvugira isere bikabwe kandi na leta nyumva ko ibiganiro byo hanze izobijamo reka tubareke batoze icyo kivi uko Uburundi burakeneye ibiganiro byo kugira kwezi iboneke dusubire kwitambere nk'abandi tureke kwa amategeko turatakaza umwanya kuko uri kuraraba igihugu aho kigeze uraba ingorane gifise ugacubona icyazize ukavuga urira iyo dialogue rero nize kugira Burundi nabwo utwe bindi bibazo kagashumi imigenda inamakungu kugiti kandi babirashoboka y'abantu badashize inyungu imbere ya
igome ndabona
baba kutukibaho furabi kwacyo twushikako abarundi bagende baganire basubirane bifaternize igihugu tugisubize ku ntumbero birashoboka
igome reka duhene deka deni jambo Maître Jean-Marie Ndwimana nawe nyene amere nkusozera akama motera impande zose mu gihe ivyo biganiro byosubira utumwa ko buba eka nakaye
ego impande je kuganje ndaha ihanuro leta n'umuvyeyi wa bose kandi bitegeza gutwarira bose kandi bitegeza kumviriza na tuvuga duti ibyo amagara gukora bene gihugu birahari byatomo y'ubwishwe n'ibindi bitomora nkuko yamye yerekana neza ko ikeneye kumviriza ibintu uriya muribuka n'imbere y'amatora y'umwaka wa 2025 ubufasha bw'ubuhuza bagari na mukapa na Museveni barasabye leta y'u Burundi kwigiza inyuma biciye mu Buseni cyangwa ikirangamiti cy'amatora kandi byarabaye kandi mwarabonye yuko amatora ubundi abandi bayagiyemo abanye politiki bamwe bamwe bakayanka mugabo abandi bamwe baragiyemo amatora araba nsaba leta rero nk'umubyeyi yuko iraba ikirengizo muri bashobora y'u Burundi kwisunga amategeko y'igihugu maze ikabananya porogaramu y'igihugu hama umuguri ku kivugu nyine y'ibashingiro y'u Burundi ubandanye ikivi kugira ngo tuze tubonye amategeko meza azwi nk'amategeko y'umwaka wa 2020 umuhuza rero na musara w'abarundi muza abarundi
ndabona akanya katujanye Jean Marie Ndwimana eka dusoze ngaha ikiganiro nibaza ko kizobandanya tuzosubira gutera kamo nabandi barundi bagire ico babivuze ko turashimiye rero ingenieur yadufashije mu ngabwe izuma tukadushimiye na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ikiganiro turashimiye namwe batumire mwese tukadushimiye n'abaduteye kamo bagashiriza ibyumviro byabo hamwe n'ibibazo byabo turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.